mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Bahora bavura diabete, za sida, gabari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashito batakambi ni indwara za hepatite na makanseri.
Uyu ni Patrice Ntadohoka atwara komite impunzi ziba mu bisagara na cane cane abarundi bahungiye mu Rwanda agaruka ku ngingo ya HCR. HCR ni ishami rya ONU gitaha impunzi yo kuzohora ivura izindi ndwara zitari nke hambavu y'izo yahora ifasha kuvura impunzi zahungiye mu Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato hagati aho tukiri no mu Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yama avuga ko afise abaturanyi babi bariko batuma imigendera nire n'ubuharirane bitagenda neza mu karere. Kunabanza nkababwira muri make kumukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru muri Centrafrica yahagaritswe ejo kuwa gatatu mu Faransa ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa ko yakoze muri Centrafrica. Ubucamanza bwa Sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI buvuga ko Patrice Edouard Ngaisono yari umutegetsi mukuru w'umuhari witwaje ibirwanisho anti-balaka. CPI yavuze ko uwo mutegetsi w'uwo muhari ushingiye ku vyiyumviro Rukristu Ngasoya akekwa ko ivyaha vyo mu ntambara, ivyaha bihonyanga agateka ka muntu, biri mu bwicanyi, kunyuruza, gutoteza, kubereza igufa no gutera abanyagihugu batitwaje ibirwanisho hamwe no kwinjiza abana muhari wiwe warwanyi. Uwundi mutegetsi wo muhari w'aba anti-balaka Alfred Yekatom yarungitswe muri CPI mu kwezi guheze muravyibuka. Umukuru wa Sentare mpuzamakungu mpana vyaha Fatou Bensouda yasiguye ko ariko aratohoza ku mpande zose zifise uruhara mu ntambara muri Centrafrica, ariko gushibwa ubu nta n'umwe mu muhari sereka aragirizwa icaha ku mugaragaro. Aba kardinali babiri bagirizwa ivyaha bishingiye ku gitsina barakuwe mu kanama kegereye Papa Francisco nk'uko vyashikirijwe na Vaticano. Kardinali w'umunya-Australia George Pell hamwe n'umunya-Chili Francisco Janvier ntibazongera kurangura amabanga mu kanama k'aba kardinali icenda begereye Papa. Vaticano yavuze ko Papa yandikiye abagabo babiri mu kwezi kwa cumi kandi arabashimira ku vyo bakoze. Pele umunye Australia yagiriza ivyaha byo muri ico gihugu aha kiriko arakurikiranwa n'ubutungane, yarahakanye ivyo yagirizwa yamara, ariko azobandanya amabanga y'umunya kigega i Vaticano, ikibanza gikomeye kizubugira gatatu muri Ekleziya Katolika i Roma. Uyundi nawe ari we Francisco muri Chili yagirizwa gufukira ivyaha by'ubusambanyi igihe ari umwepiskopi Santiago, nawe yarahakanye ivyo vyaha byose yagirizwa. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yararokotse yongera kwizerwa n'abashinga amateka umugambwe wiwe kubandanya amabanga yiwe no kukinga ibibazo vya politike vyo kongera kwaduka mu Bwongereza. May yashigikiwe jo ku majwi amajana abiri kuri ijana na cumi n'indwi matora yabo mu mugambwe aturukamwo w'abakonservateur mu n'amashinga amateka. Hasigaye kumenya nimba ayo matora azomufasha gutsindira amasezerano yo kuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya amaze igihe yumvikanywe ko n'abanyaburayi. Atagihindutse, Ubwongereza buzokura akarenge muryango umwe bwa Buraya ku itariki ya 2019 z'ukwezi kwa gatatu muri 2019 nk'uko referendumu yo mu mwaka w'2016 yavyemeje. Izo mpande zibiri zaragije ico zishika ko kuri uyo mugambi wo kuva mu Burayi. Inyuma y'ibiganiro vyamaze igihe kirekire ariko bibwirizwa kwemezwa n'amashinga amateka y'Ubwongereza. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankumanzi kuri mwe mutwumva muri Kigali na Bujumbura.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze tunyarukire Bujumbura umushikiranganje ubutungane mu gihugu cyo Burundi yatwaye abaserukira ibihugu byabo kwereka inzu yavuzwe mireresi kamwe kamwe Inside Burundi Killings Machine itohoza rya BBC ko ikoregwamwo ubwicanyi turi kumwe na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yabikurikiranye amahoro Raymond Laurentine Aimé Kanyana yasiguye kwa abo baserukira ibihugu byabo mu Burundi yabatwaye muri iyo nzu kubera iki hama yababwiye iki
Ego Diane na mahoro ngayo ibujumbura imbere yuko Emero Rantine Kanyana atwara abaserukira ibihugu byabo kuri iyo nzu iri mu Kinindo yabanje babanje gushikira mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu aho beretswe iyo reresi yakozwe na BBC yerekana ihonyango ry'agateka kazi na muntu n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu gisagara cya Bujumbura Emero Rantine Kanyana rero mu kwerekana ko ivyo biri muri iyo reresi atari byo yatiye abatwara aho mu Kinindo kunze iri ku nimero 76 kuri ntwarane aho yaberetse ahamagara n'umuntu yemeza yuko iyo nzu ayo maraso yabonetse mu nzu ngo yari amaraso y'impene 6 zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu aho rero Emero Rantine Kanyana ni yatevye mu kiganiro yahamenye cy'amakuru abo ba serukiriye ibihugu byabo mu Burundi bariho yasabye BBC gufuta iyo reresi ku rubuga ngurukana bumenyi no kubeshuza ibyo yashikirije ikindi yemeje nuko leta y'u Burundi igiye kwitwarira iyo radio BBC kugira BBC ishumbushe igihugu cy'u Burundi yabeseye Kanyana yavuze ko uwambitswe icyeyi ategerezwa kwezwa kandi agashumbushwa mu gihe iradio BBC isanzwe iri mu bihano Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko bagiye kuraba ibindi bihano cyangwa ingingo iyo radio yofatirwa
hanyuma abo baserukira bihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi bo baraba gusa ntaco babaza
Nato babaza kiretse abamenyesha makuru basatse kubaza kugaruka ku kibazo cyari cyabajijwe jo umushikiriza manza kizigenda wa Republika kubijyanye nuko amazu yari yafatsemo ibigwanisho canke impunzi za gisirikare muri 2015 yari yashyizemo abasirikare n'abapolisi ubu yasubijwe banyeneyo aho rero umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko ivyo vyakozwe bitazwi kandi ko iyo ndetegereza gucungwa mbere bibaye ngombwa ikagurishwa aha Kanyana yemeje ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho canke abo yise abicanyi kuva mu mwaka wa 2015 agiye kugurishwa icyamunara kugira abashumbushe imiryango y'abantu bahitanywe n'ivyo bigwanisho kuva mu ntureka zatanguye kwa 2026 ukwezi kwa kane 2015
umushikiranganjiro Emero Rantine Kanyana muri rusange avuga yuko ayo mazu yagiriza ko yafatiwemo ibigwanisho azotezwa camunara agira kurangaye
niya yavuze ariko yavuze yuko amasentare ya hano mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi yabonezemo imigumuko hakaboneka ayo mazu afatirwa mu bigwanisho ko amasentare agiye kubiharura no gutoza kugira amenye ayo mazu amenye n'ibyo abantu babuze hanyuma atange igitigiri cyayo ku buryo agurishwa hafatiwe ku bintu byabuze hanyuma imiryango yabo ishumbojwe
urakoze Raymond Zimana ubandanye kurikirana iyo nkuru hama tubaza kongera amakuru yacu hanyuma
urakoze Diane
ariko rero tukiri kuri iyo nkuru y'iyo yiberesi ya BBC twobabwira yuko ejo ijwi rya Amerika twarondeye BBC London ahakorera rero iyi BBC mu Bwongereza abajejwe kuvugira iyo radio batubwira yuko bahagaze ku byo bakoze kandi bavyemanga ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura perezida w'u Rwanda Paul Kagame yuguruye ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushikirano ni ku nshuro ya 16 mu ijambo yashikirije ku bari bayitabiriye yavuze ko u Rwanda rufise ababanyi babi gutyo bikaba intandaro yo kudindiza imigenderanire no guhanahana ibidandaza ubuhahirane ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Afungura ku mugaragaro inama y'umushyikirano ku nshuro ya 16 mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko muri rusange u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u Rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire Icyakora ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa nidashoboka. Perezida Kagame arasanga ari ikibazo kuko ukwihuza kw'akarere kutabaho imigenderanire idashoboka.
Ntabwo bavuga kubana, guhahirana iyo muhuriyeho ngo nibirangira aho umunyarwanda agiye bamuhige kubera ko ari umunyarwanda. Ntabwo ari byo, ntabwo ari imibanire myiza, kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration, bayifitemo ubumenyi baranayigisha, ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi.
Perezida Kagame ati ntawavuga guhahirana no kugenderana uji wawe umufata ukamufunga.
Ntabwo avuga ngo duhahirane tugendererane nibwo buryo bwa integration, ariko uji wawe umutera ikibazo. Abantu bazahahirana bate se batagenderana? Abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye?
Uko Perezida Kagame yumvikana ntashita abaturanyi b'u Rwanda tatomoye ni ikibazo gikomeye. Aravuga ko abarema birirwa bigisha kwihuza kw'akarere, nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera.
Muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho. Regional integration abayivuga bafite icyo bayishakamo, ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration. Ntabwo byakunda, ariko ibyo ni uguhozaho ibiganiro, ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye. Twese tugomba kuba tuvuga rumwe, tugomba kuba tunakora bimwe.
Perezida Kagame agakomeza avuga ko u Rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo.
Ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi, cyane cyane ubu ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye. Tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo bigisha regional integration, ariko ntibayishyire mu bikorwa. Turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa.
Mu ijambo rye, Perezida Kagame w'u Rwanda yasabye Abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere, maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u Rwanda ari bo bishobora kuzagiraho ingaruka.
Mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu, zo kugikomeza, zo kugishyira hamwe. Inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza. Dukomeze tugerageze, ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi agakomeza kukubera mubi, amaherezo niwe bigaruka, ntabwo ari wowe wagerageje.
Iri jambo rya Perezida Kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u Rwanda n'abaturanyi, rije mu gihe imibanire y'u Rwanda n'u Burundi icumbagira. Byatangiye cyane mu 2015 ubwo bamwe mu Barundi bamaganaga indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Mu 2016 Burundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda, ku buryo muri uwo mwaka nyine u Rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi byari bimaze kugabanukaho 40% hagati ya 2014 2015. Uburundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayaza nayo umutekano muke muri icyo gihugu. Ni birego u Rwanda rwamaganira kure. Ku Rwanda na Uganda naho icyuka n'ikibi kuko u Rwanda narwo rushinja Uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uganda nayo ariko ikavuga ko hari Abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano. Mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu Banyarwanda batabwaga muri yombi muri Uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi. Aba baturage nabo mu karere kaburira mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bakeshaga amaramuko muri Uganda.
None ko mfite abantu nacikayo, turifuza yuko byaba nk'uko hambere byabaga bisanzwe, twagenderana nk'uko twagenderanaga. Abenshi harimo abatagira ikintu bagira, ariko bakaba bafashwaga no kugenda bakajya gutera ikiraka, ariko bitaga ngo ni uguhindebuka. Yaba nta faranga afite akagenda, ntabwo yabuze n'icyo kurarira, akagenda bakamuhereza kutwo kurya nango bakamuha amafaranga kaza akagura nk'ikiro cy'ibijumba
none ubu byarahagaze rero
ubwo byarahagaze bamwe n'umudari ubwo
kangu bwiye kabana bacu bacu bamwe ruko nabo nta butaka dufite ariko bajaga gupfa kazayo akaza kazanye nka 200 akababonye nkako karimo akababonye miliyoni kandi ugasanga n'umu boss ngo saho hantu ho ntotwahombye.
Inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange ku buzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hihurizwamo abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Kuri inshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro 9 y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya 80%. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Harakenuye Eric Bagirubusa dusubire mu Rwanda ari ukubu mu gisata c'impunzi ahishami ryita impunzi ku isi HCR yemeye kongereza urutonde rw'ingwara zivugwa ku buntu mu mpunzi ziri mu Rwanda ziguriyemo Abarundi muri izo ngwara harimo nka malaria abahuye n'amasanganya hamwe n'izidakira nka cancer. Komite y'impunzi irashimira Leta y'u Rwanda hamwe na HCR kuri ako kigoro kadasanzwe. Murabyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver Niyonkuru.
Mubisanzwe ishiramwe mpuza makungu HCR gitaho impunzi ku isi ryahora rivura abana bafise munsi y'imyaka 12 ku buntu bose abagore bibungenze hamwe n'abageze mu zabukuru guhera ku myaka 60 n'igirenga. Yamara ubu igice kiri hagati y'imyaka 12 gushika ku myaka 60 congewemwo kugira ngo bavugwe indwara nka malaria, amasanganya n'izindi. Izo ni nazo zikunze kwibonekeza muri ico gice kigizwe ahanini no gwaruka. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara cane cane Abarundi arashima ako kigoro.
Muri ino minsi harabaye akarusho kuko HCR yaremeye kuvura bose ku ndwara zimwe zimwe nk'indwara zidakira. Bahora bavura diabete, ibizasida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye amashi tubatakambiye. Ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri izo baremeye ko uyirwaye kandi baramaze kubikora ntibaraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria. Murazi yuko ifata cyane cyane guharuka nagoruka baro muri iyo myaka isanzwe itavugwa. Hanyuma kandi ikindi ni uko batwemereye ko umuntu ahuye n'isanganya mu ibarabara isanganya iryo ari ryo ryose cyane bagahura n'abagizi ba nabi bakamukubita bakagira gutaga iryo n'isanganya nabo nyine barapfugwa. Urumva ni intambwe rero idasanzwe kandi turabishimira cyane HCR na Leta y'u Rwanda babidufashijemo.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi agendana indwara y'igisukari diabete imwe muri izo ndwara n'ahashima arafite icyo asaba Leta y'u Rwanda yabakiriye hamwe n'ishyirahamwe HCR. Jerome Kazabukeye asaba ko iruhande y'imiti boronswa n'ibifungurwa byihariye cyangwa utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo izo ndwara ntizibice hakiri kare.
Mu Rwanda baradufasha muri HCR biciye muri A bakaduha imiti gusa imiti ntihagije kuko ari ibindi biba bikenewe kujana n'imiti nk'ibintu byo gufungura neza nk'ibintu bya siporo bikoresha byo kugira amasiporo. Ibyo rero ni ikibazo tukifise aho usanga bigoye kuko umuntu afite diabete bisaba yuko yinezereza. Urumva rero mu gihe bitaba byoroshe nahitaba yuko hambavu y'imiti iduha ni iduhe abahinga batwigisha ingene bafungura muri dukeya turonka batumenye ingene tudufungura ko si benshi baba babizi hama bikunze babafashe no kugira ngo tuze turaronka ibifungurwa bihariwe abadiabetike.
Uwo mugabo amaranye imyaka itari mike indwara ya diabete arafise n'ica hanura abakimenya vuba ko bagwaye zimwe muri izo ndwara zidakira.
Muganga iyo mwaganiriye ugakurikiza impanuro ziwe aho by'ukuri diabete mu bana no kumenya ingene umuntu afungura no gufungura imboga no gufungura ibyamwa no kwirinda ibintu biri mu isukari. Iyo ibisukari byawe biba biri hejuru iyo naho iyo isukari irimo munsi naho ugerageza gufungura isukari mbwa ku rugero bitaja hejuru cyane. Hama rero umuntu akagira siporo uyikunda utayikunda utegeze kugira siporo hama umuntu akanywa amazi menshi bakimpima nari nko kubera 20 uhuye nsanga ndiko 7-8 kuma ngaho oye cyabwo nizera yuko no gukiriza okira cyo nobwira abamaze kuyigwara nabo nibamenye ko ari ngwara nk'izindi hama bamenye ingene bitwara.
Komite y'impunzi irabizeza ko nibitaratorerwa umuti izobandanya badodorera kubo biraba.
Twe turakenguruka kuko tubiye kudodora baratwakira duciye hose baratwumviriza kandi bakatwumva kadutahura. Icyo bituma dukenguruka kandi twongera tuvuga tuti ubushimye iminsi yose yamayongeze. Hari byinshi tukikeneye mugabo tuguma tubiganira n'abajejwe, twibaza yuko ibyo zose umwanya wari wose bishobora gutora nabyo nyinshu ni buhoro buhoro.
Izo ngorane zo kuvugwa indwara nk'izo zari zifiswe n'impunzi ziba mu bisagara gusa, kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 158 bitaweho 100% ku ndwara zose atakuraba imyaka bafise. Igituma nuko ishyirahamwe ya CER ritahura ko impunzi ziba mu bisagara naho ziba zifise statut ya ntabonikora nk'impunzi, haba hari ibibazo zishobora kwikemurira kuko harimwo abakorobozi butandukanye. Yamara kuri benshi bubari ubuzi budafashe bwo kwibeshaho gusa. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakeneye tukiri mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Murongo iri muri territoire ya Fizi muri Congo zirishima ko zaronse isoko ya kijambere ya Mungana wo yubakiwe n'ishirahamwe HCR. Abavuga n'ijwi rya Amerika biruhikije bavuga yuko bakize urugendo rw'ibirometero birenga 8 bahora bafata baja mu isoko ryitwa Katanga riri Sebele. Mu nkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabitugira ku muriri.
Izi mpunzi zitse mu nkambi ya Murongwe ari kubakwa iri soko rya kijyambere rizuzura muri uku kwezi kwa 12 zivuga yuko zifite ibyishimo byinshi byo kubakirwa iri soko riri muri metero 100 n'iyi nkambi, kuko rizakemura bimwe mu bibazo izi mpunzi zagendaga zihura nabyo zaremye amasoko y'Isebere n'Igatanga.
Aha anya twagenda twaremye isoko y'Isebere hari igihe ibintu utwaye bakabikwambura mu nzira, wagiye gukorerana bakaguha nk'utwumbati mu nzira bakatukwaka. Ariko ubunya ubu batwegereje isoko uzoza ugenda nawe warose nk'uduhero karangura ngafu iyigatanga ukakaremeshereza ngaho utarinze kugatwara Isebere. Hari igihe wagenda kurema Isebere waturose bakatukwakira mu nzira bakadutwara, canke batadutwaye bakagukubita, canke batagukubise ntibakomera kubiremesha mu isoko atatadaye amahera ngo n'umurundi. Ariko ngaha anya isoko yabaye hafi ngaho iwacu Murongwe ashina umunezero kandi uhambaye kandi unejereje ababanyi tubana bomba bembe natwebwe nyine abarishije turi ngaha anya kuri isoko yategereye.
Mugabo Imana ishima isoko ry'impande y'iwacu ngaha wagara mu isoko ngo ngabana ngo nguzane urukaratasi n'umwene gihugu wo muri Kongo adafise ugacuse kumbe nimvezo kugira ngo bakunyage twadukara twiwawe urumva rero ikintu gihari twebwe tubona ko tugize amahigwe ubu ntuzoshobora akantu kawe hajyaye ngo nguzana ngo urukaratasi ngo wahawe ngo na unandiro nima ya Kongo mama ibintu bitagira uko bingana.
Jean Bosco Nduwimana nawe ni impunzi isanzwe ikora ibirometero birenga 8 kugira ngo agere mu isoko gisebere n'Igatanga. Atangaza yuko iri soko riri kubakwa n'ishyirahamwe rya ARD rizongera ubwumvikane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani.
Kuva dushika ngaha twebwe atasiko twari dufise kandi akaba atamigenderanire ikomeye cyane iri hagati y'abakongomani n'abarefugee yari hari. Mugabo rero ubu ku isoko ije nitwaramo ni yaramuka yuduru gatangira kuyiremeramo, ndibaza ko imigenderanire iciba myiza cyane kandi nyinshi, kuko abantu benshi bazohora baja mu iyo soko bagira ibyo bashoye bagirize n'ibyo baja gusumayo, hama abakongomane nabo bazana ibyo bashoye tubigura.
Ndasenga Cynthia nawe ni umucuruzi wo mu nkambi ya Murongwe avuga yuko iri soko riri kubakwa rizabafasha kutongera kunyagirwa ndetse no kunyagiza bimwe mu bicuruzwa byabo bahoraga bashorera mu isoko gikatanga n'Isebere.
Rero twagenda kugura ubufu ari igihinde nk'idufata batugiye kudupokereza sha tugenda gusuma ubunga ari Isebere buzaburanyagirwa. Ibyo byose sha tubona yuko kenshi tugira n'amaguru nta na departement d'office tukashika twanyagiwe, niyo mpano tuvuga abubatse isoko bakoze.
Mwamenya yuko iri soko rya Mungano riri kubakwa i Murongwe ku nkunga y'ishyirahamwe rya CER ribinyujije mu ishyirahamwe rya ARD. Mugabo ukomeza imigenderanire n'ubuhahirane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batuye Murongo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Murongo mu ntara kivu amajyepfo.
Inkuru ya Vedaste Ngabo co kimene izindi muriko murumva mu kiganiro wanyu mu ntara kugira mushoboye gusura kuzumva muja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Sha, bija bi, bila nuga nuga kwa nibi, kani bihu, ngo nibi huwa, kani na jiswa me, ya kujiefa tarifu, nivyo, nivyo, kasivyo, edu pingi, utangiki.
Emu pinga mupingi, ombi zivwi ya Amerika, iraveshu zivikuha, ikawahi nguru imfaho.
Inkuru ikiranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi yereka ina ivuga inkangu ivugisha abantu mu ntara ya Bubanza ni mu Burundi. Abanditse makuru bavuga ko ariho n'umwana yahasize ubuzima kwera iyo nka ikagira ko ikabuza ko bamufuba. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Bubanza kuducukumburira anatubwira nibiri ku mbuga ngurukana bumenyi.
Inkuru y'inkivuga yanditswe n'umuntu ataramenyekana, yongera shirako ni foto ya nyanka. Ifoto y'igikoko gifise amatwi maremare kitagira amahembe nkare tumenyereye kubona ku nka. Ingena asigura uko iyo nka yavuze abivuga nkaho yabyiboneye imbona nkubone. Agira ati ndugurwa twa mugina nibara nibara muri komine Bubanza ahantu bita muciya inka isiga yivuga ndugara twa mugina. Abandanya asigura uko byagenze avuga ko iyo nka yasabye imfungurwa umwana yarahejeje gutegura kugira ngo agemurire abavyeyi biwe aho bari mu mirima mu gihe nayo yarayishyiriye ubwatsi yarisanzwe igaburirwa. Iyo nka ngo yarongeye ko iramubwira ko ahirahiye ikabivuga ko bavuganye acapfa. Inkuru ibandanya ivuga ko uwo mwana yaruye gupfa kubera ko yategerezwa gusigurira nyina igituma atabashyiriye izo mfungurwa. Iyi nka ngo yarongeye iravugisha na nyina w'umwana imubuza kumuhamba. Nubu bivugwa ko ikiziga kikijyamye mu ndaro y'iyo nka. Nyene kwandika ibi aheraheza avuga ko iyo nka abapolisi bashatse kuyirasa nayo ikabishura iti ndugura twa mugina. Undasa tugenda tujanye ndugara twa mugina. Aha rero ijwi rya Amerika ryatohoje ku mutumba wa Cinya ndetse no muri komine yose ya Bubanza rirabura aho ivyo bintu byabereye. Urongoye zone ya Muramba igizwe n'imitumba 8 harimo uwo mutumba wa Cinya na Kirutimana Eliezer aramira kure ico kinyoma.
Twagomba tukubwire ko ivyo bintu atari vyo ahubwo tuvuyeho tunabibeshuza vyimazeyo kuko nabavyanditse ngira bavyanditse kumbure nabo mwene sinzi ico bashatse gushikako kuko bari kwandika berekana iyo nka umuhaniriko bakerekana umwana yapfuye wariwe na mwenewe mugabo ahakuri umutumba wa Cinya. Uretse Cinya imitumba yose uko ari 8 nta muntu numwe ariho yapfuye yishwe n'inka kandi niyo nka ntankiriho. Abantu bose twagerageje kubabaza kandi twatumaze kumenya twagerageje kubabaza nta numwe yavuze yuko hariho inka yavuze cyane ko hari umwana yapfuye azi inka yavuze. Urumva rero yuko ibyo ari binyoma ari bihuha tuboneye kubibeshuza.
Warongoye zone ya Muramba anavuga ko atamwana aherutse kwitaba Imana muri ako karere arongoye.
Umwana duherutse gutora yatwawe n'uruzi ni umwana wo ku ntamba yaya twawe n'uruzi ku ntamba araheze indwi zifika zitatu. Ubu rero twamutoye mu ruzi rwa Nyamugerera mugabo urumva yuko atari uwo muri zone ya Muramba. Ubu ni bo tuzi yoba yapfuye muri bihe ariko muri iyi minsi ngaha nta mwana ariho yapfuye
kandi n'uyo mwara mufuye
bene bo baraje kumutora bashaje kumufuba.
Iyi nkuru y'ikinyoma yavuzwe cyane mu biyago by'abantu bo muri komine ya Bubanza. Uyu tumusanze ku isoko yo muciya adandariza atubwira bimwe mu byavuzwe kuri iyo nkuru yatanguye kumva ku munsi w'Imana uheze.
Ngo umuntu yatuye hari mu kongomane wacyagura mwinka mwarambwira ngo noya ngo ararahira njya ka barasubira ngo ararahira ushaba ngo aragi ngo arayaretse ngo cera aho ngo arayaheze ngo acarage nawe yagura mu nyanka ngo yankara ngo nivuga nk'umuntu
none ngo iyo nkiri he
muno muntu yabimbana yuko nene nishaje kibaba ariko ndadandaza hijya yeje
muntu waro bavuga ko ibihuha nk'ibi babimenyereye na cane cane igihe haba himirije amatora gihugu nubwo bataramenya icyo babigamije. Hagataha turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse kubayisomye ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu agira ati aho hantu bayifotoreye iyo nka umengo ntihasa no muciye. Uyundi na wati mama gajewe iyo nkiri muciye kweri. Uyundi na wati aha hantu ndaharavye ni muri Pole Nord ubukanye ni nko munsi y'amadogere 30. Tubandanye n'uyu yagize ati inka yo muciya bayubakira na griyaje kweri. Uwasa n'uwishura ati jewe mbona ari ruhande y'amazu y'uburaro bw'abari mu muciya. Urundi ati nibaduha umuco ntidukwiragize ibihuha. Hari n'uyu atavyemera yavuze ati ivyo sivyo vyavuzwe kuva ku munsi w'Imana sivyo namba. Uyu nawe yanditse yitwengera ati ha 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 n'umuntu abirungitse muri WhatsApp ngo nifye abagiye. Tugarukirize kuri uyu yavuze ati ni bagende y'abakozi b'Imana biyemera hacya nujya mwana usanga atapfuye arabadayimoni bamurabitse. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urumvise rero yukatonga atanka yovuga nawe. Arakoze Diane Ndonse yakoze na Macbide ya Bero hamwe na ingenieur Joe bari ku muhinga bw'ivyuma na Je Diane nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongere ejo nkaho twahereye.